y bien me calma las.
Iyi mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabara mu kizi nshuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo. Ni umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Imigwi amayikipe nserukira gihugu yo mupira w'amaguru aturuka mu migabane itandukanye igize isi arimo mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka kizobera muri Qatar yamenyekanye muri tombora yabereye mu ico gihugu ku munsi wa gatanu w'iyindwi turangije. Umugwi A ugizwe na Qatar, Equateur, Senegal n'Uburundi. Umugwi B urimo Ubwongereza, Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na kimwe hagati y'ibihugu vya Pays de Galles, Ukraine na Ecosse. Umugwi C ugizwe na Argentina, Arabia Saudite, Mexique na Pologne. Umugwi D urimo Ufaransa, Denmark, Tunisia na kimwe hagati y'ibihugu vya Peru, Australia na Emirats Zunze Ubumwe z'Abarabu. Umugwi E ugizwe na Espagne, Ubudagi, Ubuyapani na kimwe hagati y'ibihugu vya Nouvelle-Zélande na Costa Rica. Umugwi F urimo Ububiligi, Canada, Maroc na Croatia. Umugwi G ugizwe na Brazil, Serbia, ubu Swiss na Cameroon, mu gihe umugwi H urimwo Portugal, Ghana, Uruguay na Korea y'Epfo. Igikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka kizotangura ku itariki 21 z'ukwezi kw'11 kirangire ku itariki 18 z'ukwezi kw'12. Mu kiganiro muri sanga turavuga ku maikipe ari muri iyo migwi itandukanye, na cyane cyane imigwi amaikipe azoserukira akarere ka Afurika arimwo amahirwe yoba afise yo gushobora kuva mu nkino z'amajonjora hamwe no gushobora gushika kure muri ico gikombe. Twatumiye Theodore Ntunga, umumenyeshamakuru w'inkino, na Suleiman Niyonkuru nawe nyene umumenyeshamakuru w'inkino, bompi bakaba bari Bujumbura mu Burundi. Batumire, ndabaramukije.
Ndakuramukije neza.
Ego, ntangurire kuri wewe Suleiman. Uravye iyo migwi ama equipe nserukira gihugu ava mu turere dutandukanye twisi azoba arimwo, na cyane cyane ibihugu bizoserukira karere ka Afrika, mubona vyifashe gute duhere nko muri uwo mugwi ugizwe na Qatar, Equateur, Senegal n'Uburundi?
Mfatiye ku mugwi uzoserukira karere ka Afrika canke se muri rusangi umugabane wa Afrika muri rusangi, novuga ko imigwi izoserukira ku mugabane wa Afrika novuga ko harimo ibimerita cane mu buryo bugaragara, kandi senovuga ko yari bikwiye by'ukuri. Mugabo mfata inko ku mugwi wa A urimwo Senegal, novuga ko Senegal ni ekipe no mugwi novuga ko ufise amahirwe menshi cyane, kuko no mugwi ufise icyo no kwita mu nzira zose bateguye, haba kuri ruhande rwa staff, haba ku bakinyi, novuga ko bameze neza. Ikindi nacyo birashira muri bari mu bihe byiza bivanye no kubarutse no gutwara igikombe cya Afrika. Ikindi gi Senegal giye guseruka muri no muri kino gikombe cy'isi, ni Senegal igeze n'ubundi kuba igera yitwara neza, irimo abakinnyi bigeze kuba bitwara neza muri kino gikombe 2022, kuko umumenyereza w'i Senegal murabona niwe yigeze kuba ari kapitene wa Senegal mwaka wa 2022. Bisigura ngo rero navuga ko ni umugwi navuga uri mu kibanza cyiza, chance uri muri groupe nziza ishobora kuba izogera izorengana inkino za mbere yitwaye neza.
Turavye mu mugwi B ndabona harimo Ubwongereza, Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, na kimwe mu bihugu vya Pays de Galles Ukraine na Ecosse ikeneye gukina inkino za nyuma mubona gute umugwi be
uyi mugwi bavuga ko no mugwi navuga ko umeze nk'ukomeye ubuke bwabo ntanye ukomeye dubaye ngo harakengo birateye bwo bacana mu gogo ari umubi no bavuga ko bwo neza n'igihe zina birimo remereye cyane usibye ko harimo n'iki gihugu cya Dan nacyo nyine no bavuga ko ari igihugu mubira mu mupira wabo mu bihugu byaba ezefe cyane ikindi nacyo bwo bashaka bakinye bavuga ko bamaze kumenyera amahiganwa amwe n'aya na cyane cyane usanga bakina muri shampiyona y'Abongereza baramenyereye style de chance ko n'umugwi uvuga ko uza kuba tubona cyane umugwi w'ihugu cyo Bongereza siri raya gusubona nk'ibihugu bya Spain cyane bakikubibarashe navuga ko Bongereza buza buri hehe buri hejuru cyane gufata ubwo be muri Napoli.
Alo,
ndabumva neza.
Telefone yawe iragimeze ukundi kigagurika sinzi ko hari ahantu ho kwigira ahuri wo kwigira ahantu reception yo mira neza
no buga connection ay allo
allo ndakumva
ati kuri connection je navuga ko bimeze neza ku rundi ruhande rumwe sinzi mwebwe kaza okay
yego umega nsanda nubumva neza wari kuravuga ku mugwi se wasubira ukatubwira neza mugwi se
allo ndabumva neza je
ndabumva ntimwosubira mukavuga ku mugwi se ugizwe na Argentina, Arabia Saudite, Mexico na Pologne.
Umugwi ugizwe na Arabia Saudite ndetse na nubuga ko kubwanje icyambere cyo igihugu cy'Ubwongereza navuga ko ni igihugu gifite amahirwe menshi cyane urabye bari kumwe n'ibihugu navuga ko biramenyereye Coupe du Monde n'ibyo mugabo bwiye kuraba imikinire yabo kacura aba ningene Ubwongereza bakinyi babo baba bakina muri championa isa n'uko ari imwe abakinyi nka 80% kwijana ugasanga bakina muri championa imwe style doje ni imwe umumenyereza wabo n'umumenyereza Southgate nubuga ko amaranye umwanya munini yana abantu bakinyi nubuga ko bari favori cyane gusumba ibindi bihugu naho tubona ko n'igihugu nka Mexico n'igihugu nubuga ko gifise amahigwe na shonyene kuko Mexico nawo nyene ku mupira turaje muri leta kuri no mugabane wa America n'igihugu kimaze kwerekana performance nziza gusumba ibi bihugu twa turavuga ngo da Arabia Saudite n'ibya Arabia Saudite rakomeye mu gucyishira hamwe nka hana Mexico na Angleterre urabona ko Ubwongereza buri imbere cyane bivanye n'uko abakinyi babo n'abakinyi bamaze kumenyerana cyane cyangwa se n'abakinyi bamaranye umwanya munini y'abakinana ikindi nacyo n'abakinyi bateguye umwanya muremure bari kumwe n'umumenyereza wabo Southgate.
Umugwi de ugizwe n'Ubufaransa, Denmark, Tunisia na kimwe mu bihugu bya Peru, Australia na Emirates Zunze Ubumwe za Barabu. Tunisia niyo iserukira Afrika muri uyu mugwi, ubona amahirwe ifite araya?
Sinovuga ngo amahigwe ngo naya kuko ibihugu by'abarabu ari byo usanga bihindagurika umunsi ku wundi na cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika mugabo ugiye kuraba nk'igihugu bakuyemo cya Mali imbere y'uko bashika muri Montreal novuga ko babyitwayemo neza tigute kuko igihugu cya Mali novuga ko gifise umukinyi ku mpande zose ashobora kuba yarikuba no kubafasha kuba bose mu gihugu cya Tunisia mugabo igihugu cya Tunisia kubera novuga ngo hari style batanzemwe abanyafurika kumenyerana cyangwa se no mu buryo bwo gutegura navuga ko kinyizi umuntu adashobora kuyishyira kure mu bintu byo byerekeranye no mu mapoli ariko gusa rero urabye nk'igihugu cya France ni igihugu gifite gitanga gifite kino gikombe ukaca wongeza ko kandi ko bafite n'abakinyi bavuga ngo generation isa n'uko ari shasha mugabe rimwe n'abantu basimaze kugira experience nk'aho umunyezamu wabo igororisi bakagira abakinyi bamaze gukora nk'aba Benzema nizera ko bazaba banahari bibaye na ngombwa hari gicuba no kubona mwe n'aba Olivier Giroud ba Antonio Griezmann novuga ko France iri imbere cyane amahirwe yasize menshi cyane gusumbiza za Denmark na za Tunisia mugabe igihari n'uko Tunisia irashobora kwitwara neza mu gihe ivuze ati niburi bakinire kurondera amanota ku yindi migwi bakirinda bakinira no kudatakaza cyangwa se gutsinda ibitsindo byinshi imbere y'igihugu cy'Ubufaransa. Kuganje no vuga ko kinizi amahirwe si menshi cyane kunganya n'igihugu cya Senegal twabonye muri groupe ya A.
Nawe Theodore Ntunga ku mugwi ugizwe na Espagne, Budagi, Ubuyapani na kimwe hagati y'ibihugu bya Nouvelle-Zélande na Costa Rica mubona gute?
iyo niyo novuga ko ariyo
reka mbaze ntunga ni ntunga nyihanganire Suleiman mbaze ntunga Theodore ntunga uwo mugu ubona gute uranyumvaga ntunga
ndakumva
ntunyumva
ndakumva nari cyane
je ndakumva nariko ndavuga mu mugwi ugizwe na Espagne ubudagi ubuyapani na kimwe hagati y'ibihugu bya Nouvelle-Zélande na Costa Rica mubona gute
mugwi cyaga cyane n'ibaje n'ibye Espagne ubudagi
Reka basubire baguhamagare ntunga ntunga reka basubire baguhamagare reka basubire baguhamagare ntunga ntunga Theodore reka basubire baguhamagare byumvikana nabi ntitwumva neza reka mbaze kuri icyo kibazo kibaze we Suleiman kunyumva neza umugwi ugizwe na Espagne ubudagi ubuyapani na kimwe hagati ya Nouvelle-Zélande na Costa Rica ubona gute
ku bwanje novuga ko ni pole novuga ko imeze nk'ikomeye cyangwa se ni groupe novuga no mugi novuga ukomeye kuko urabye harimo Espagne harimo abadagi nabo na n'ubuyapani hakiyongera ko n'ubuzo bavuye hagati ya Costa Rica na Nouvelle-Zélande mugabo ugiye kuraba umupira twabonye muri mu mwaka wa 2018 kuri ku Buyapani bwakinye muri mu gikombe cy'isi twashonga twaraba n'ibi bihugu nka Espagne n'abadagi ingene basanzwe bakina amahiganwa yabo ingene ameze abakinyi bafise aho bari abakinyi babo basanzwe bifasha mu guserukira igihugu ingene bari kwaritwara muri no minsi novuga ko ni puriza kubikomeye cyane mugabo gusanga handabura gutanga abantu barashobora gutangara babonye nk'igihugu cy'Ubudagi kivuyemo Ubuyapani bukabandanya kuko Ubuyapani bwaratweretse ko kugeza ku munota wa nyuma ni ikipe nchanse n'umugwi ukigera uruha n'umugwi ukigera uva kwizima ubandanya urondera isinzi naho udafise amahirwe yo kubandanya muri competition runaka ku bwanjye navuga ko ni tour ikomeye cyane na cyane cyane ko ifise irimwo imigwi isanzwe yitabira icyo gikombe cy'isi kandi isanzwe ikimenyereye muri rusange kwacura abandi umupira ariko barakina muri no minsi mu bihugu byabo mu makrebe nko ngaha muri Espagne ari muri Espagne navuga ko iza kuba ari puri ikomeye cyane cyangwa se izoba ari n'umugwi uzobukomeye cyane ku migwi ku bihugu bizoba biri muri no pure muri rusange
umugwi F ugizwe n'ububirigi Canada Maroc na Croatia wowe uhagaze gute ku bwanyu
ku bwanje novuga ko ubu bubirigi ngaha nibwo buri nako bufite amahirwe menshi cyane kuko ububirigi burafite ico no kwita kimwe cyose kurabye no kuri classement FIFA ni igihugu cyari kimaze iminsi kiri imbere mu gihe kurundi ruhande no mu kurondera ikipe novuga ko bitabaguye cyane inzira baciyemo urabona ko byaraboroheye cyane ikindi nacyo abakinyi bafise n'abakinyi novuga ko basanzwe bari ko barifashishwa mu makre ndafatira kuri ibyo kubera iki mukuru aba umugwi urabana naho n'abakinyi basanzwe bari gukinira aho bava urabye makrebe ariko barakinamwo bitwara gute usibye nk'umukinyi wabo Eden Hazard muri Real Madrid no vuga ko muri iminsi bitameze neza n'aba baromero ruka ko muri Chelsea no vuga ngo ntibimeze neza kuko urabona ko form ya afisa ari muri Inter de Milan tariza afise mugabo hageze muri zino competition muza makungu hari ukuntu bashira experience hamwe bakongeza ko naho kandi ko gudefanda izina ryabo no vuga ko ububirigi bumeze neza cyane kurundi ruhandi igihugu cha Maroc ni igihugu no vuga ko cyakatije tike mu buryo benshi babona ko cyakonvenka bibanye n'igihugu bariko barahura cha Republika iharanira intwaro rusange ya Congo novuga ko byari bigoye cyane kugira ngo baze gutsindira muri Congo mugo muri Maroc umupira batweretse ko no muri Mondial bashobora kuba bagiye kurunguruka ahubwo bashobora kuba bafite ibikorwa bazerekana mu gihe kurundi ruhande nka Croatia ni igihugu gifite abakinyi bamaze kugira experience nka Luka Modric ukacura aba ni naho basanzwe bakina mu makrebe bakina nk'abakinyi bakinira Croatia novuga ko Nipure na yonyene harimo ibihugu bibiri bimeze nk'ibirifise izina rikomeye muri Mondial cyangwa mu gikombe cy'isi, Belgique ndetse na Croatie, ariko hakiyongera ko na Canada, kuko Canada tugiye kuraba abakinyi babo aho bari muri mu makrebi yo ku mugabane wa Buraya, ndavuga ko ariko baritwara neza cyane. Gusa tuzotanga ntabwo notangara no kubona nka Croatie isigaye, Maroc ikabandanya, mugabano natangara mbonye nka Belgique isigaye, Maroc ikabandanya.
Naho Cameroon iri mu mugwi je ugizwe na Brazil na Serbia n'ubu Swiss. A Cameroon yamubona ihagaze gute muri uwo mugwi?
Sinovuga ko Cameroon ngahe cyasa mahigwe menshi, kuko urabona nka Swiss twarayibonye muri Elo iherutse, twarabonye Brazil tusanga tuyimenyereye mu gikombe cy'isi ingene yitwara, dusanga tuyimenyereye kuri muri Copa America ingene yitwara, ikindi nacho kisaba kinyi bari mu makrebe na cyane cyane ko mu makrebe y'i Buraya usanga nk'abakinnyi ba Brazil 70% usanga bafise bifashishwa cyane bakina. Ku rundi ruhande ugiye kuraba nka Brazil ifise n'icyo no cya experience cyangwa se ubunararibonye muri kino gikombe cy'isi, harimo n'abakinnyi bagiye bitwara neza mu gikombe cy'isi cya 2014. Novuga ko Brazil na Suisse ngaha zifite amahirwe menshi cyane, usibye ko Cameroon yoba yaritabiriye uvuga ngo irosa amahirwe ku bimwe byo kuri tombora, kuko ugiye kuraba n'ingene yarenganye imbere y'igihugu nka Algeria, bose barabona ko ari amahirwe yabashyikiye atari uvuga ngo basomije umupira Algeria. Ku bwanjye novuga ko Cameroon usibye experience y'umuntu bita Rigoberto nk'umumenyereza, hakiyongera ko n'ubusanzwe arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cya Cameroon, Samuel Etofis, bashobora kuzopushinga cyangwa se gutera ingufu umugwi wa Cameroon, nayo ubundi ho tekinikema ku bijyanye no guhinga. Sinavuga ko abakinnyi ba Cameroon bashobora kuzogira icyo berekanye kirenze imbere y'umugwi nka Suisse n'imbere y'umugwi wande wa Brazil, usibye ko igihugu nka Serbia n'ibyo barashobora kuyerekana mugabe imbere y'igihugu nka Brazil biragoye cyane.
Mu guherereza umugwi H urimo Portugal, Ghana, Uruguay na Korea y'Epfo. Ghana izosubira guhura na Uruguay, harimo amateka adashemeye hagati y'ibyo bihugu bibiri, twibutse igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka 2010 muri Afrika y'Epfo. Muri make uyu mugwi ubona gute?
Uyu mugwi novuga ko no mugwi uzakuba uri kuratwereka ico no kwitara Uruguay chance amateka yongiye kwisubiza hagati ya Ghana na Irigwe. Ankoro urabona ko nk'umugwi wa Ghana abakinyi bo bari barimo kijya gihe ni bake basigaye mu mugwi sirokira gihugu. Ikindi mugwi nko kuri Irigwe uyu munsi wo bita Luis Suarez aracari mu mugwi sirokira gihugu wa Irigwe. Ibi novuga ko biza kutwereka match ikomeye cyane, na cyane cyane ko nona yita nk'abanyafrika tuza kwita finale, kuko no rindi rukino ruza kwiteze kurorera hagati ya Irigwe na Ghana. Mugabo ku ruhande rwa Portugal nibyo ifise ico no kwita experience mu nkino mpuzamakungu, na cyane cyane muri iyo hageze muri izi nkino novuga ngo zo kumi z'ibikombe bikomakomeye mwarayibonye mu 2016 muri Euro. Ikindi bafite abakinnyi bamaze gukura nk'aba ba Cristiano Ronaldo, bafite ba Pepe, bafite generasi iriko iraduga nk'aba ba Bruno Fernandes, bafite ba Luis Diaz. Portugal novuga ko kuba icyobandanya nko muri no pure, hakabandanya nk'igihugu nka Kore BCD, hakabandanya nk'igihugu nka Ghana, biraza kuba bitangaje cyane. Amahigwe rero menshi ndabona ko muri uno mugwi harimwo ibihugu nka Portugal na Irigwe bishobora kuba bifite amahigwe menshi cyane gusumba Kore BCD na Ghana, kuko bobo ni bya bihugu ubona ko n'abakinnyi bafise mu makrebe basanzwe bifashishwa cyane.
Urakoze, reka tuze ku mirongo ya telefone. Dufise Desire, sibo yumva. Uranyumva Desire?
Ndabumva.
Desire uri he?
Ndabumva mu gisagara.
Ufise ikibazo ubaza cyangwa icyumviro ushikiriza?
Ufise ikibazo hama n'icyumviro ushikiriza.
Ugishikirize?
Hama n'icyumviro nshikirije cyangwa nk'amakipe muri aya tanu mbona tuva mu icyongera amatora ya mbere ndabona Senegali tugeze kuraba abakinnyi ifite na cya gikombe cyo muri Afurika iheruka gutwara n'umugwi yakuyemo, kandi kubera hari n'amane ibata bajya abandi bakinnyi baba namutinye ibyo avuze ribabyumvira. Hama iyindi kipe mbona ya kabiri ni mutezi iyi Cameroon naho yari ari kuvuga gatoya kubera etarabaha ash arabashira mu ngufu zitangaje hama yindi agatatu bukebuke n'ikimizia mugabo iki Maroke na Ghana na mahize mato kutosoka mu mapuri hama umunyafurika yende kati apa mu Burundi yadabona ukuntu bakaregisiyo mu bihugu byo muri Afurika bavuga ngo hagende bitanu gusa usanga nati Afurika y'ubukereko canke yo hagati canke muri Afurika hatabonetse umubino umwe ahubwo barakwiye gufatira kuri reji abantu bwatigireje hazovamwo umugumwe iyindi umugumwe iyindi umugumwe hanyuma nkavuga tenezi byaharimo zatumiziya zandi bagafuma bavuga hakavamo ibiri apre niyo bongera iyo bongera impuze niyo bongera imigi yo muri Afurika ibibazo byanjye byari bifite murabize neza
murakoze turagushimiye Desire sibo yumva Suleiman icyo cyumviro cya Desire ukibona gute
sina mwumvise neza sinzi ko mushobora kukishikirizo ko cyo baya iyo baya ishikirije
yari karavuga kubijanye na Senegal ko abona ariyo yibaza ko icobora kuvyifatamwo neza uravye migwi bihugu biseruka Afrika birimwo na Cameroon ngo ubugira kabiri ariko nga Tunisia na Ghana na Maroc ngo nta mahirwe menshi abona abiha sinzi nimba namwumvise neza ikindi yari karavuga ngo ko ngo niyo imigwi yo muri Afrika yiyongera bogenda bararaba ngo akare uturere tugize Afrika ngo bakagenda batoramwo imigwi mugabo ntibaza ko ivyo bidashoboka biva ku mahiganwa no guhiganwa uronse yo tikagenda
Icambere cyo novuga ko icerekiranye no ko Senegal ishobora kuba yobandanya na je ndabona ko bishoboka kuko umugwi barimo urabona ko harimo amahirwe menshi cyane ko Senegal yobandanya ikindi cyo mwibwo twibukanije neza mwaka wa 2022 Senegal yakinye rukino rwa match d'ouverture cyangwa se rukino rwo gutaha rwo kugurura ihiganwa ico gihe ba Aliou Cissé yari umukapiteni w'umugwi serukirwe rwa Senegal bageze kure muri kimwe cya kane ico gihe basinze n'igihugu ntihenze basinze igihugu cy'u Faransa nicyo cyari ni batizwe igihugu cy'u Faransa hari muri Corée du Sud nibo bari banafite ni France cyo geniho ya mumunyu muri quart de finale bakuye muri igihugu cya Turkey mu gihe ku rundi ruhande ugiye kuraba nka Senegal y'uno mwaka ni Senegal ubona ko mu angle yose ha uheriye mu izamu inyuma kubakinyi bakina hagati mu kibuga ubona ko bameze neza cyane novuga ko habuzemwo uwo bita umukinyi umari wo kumarira cese nk'umunimero 9 yuzuye novuga ko rero ni ekipe ishobora kujya muri competition mu bihugu byari byose kaba yohangana bikaba byoshoboka washura barona kure na no mugwe barimwo ukabona ko ifite amahirwe menshi cyane mugabo ku rundi ruhande nka Maroc nisunze umupira berekanye ejo bundi ku rukino bahura na DRC birashoboka nabo ko bashobora kuba bogera kure mu gihe tuvuze nk'ibihugu nka za Ghana nibyo yari igeze kubikomeye mu minsi yaheze mugabo ugiye kuraba nko mwino minsi abakinnyi bariko baragendera ko navuga ko nta bitangaza nta bakinnyi niteze kubona ko bazohava berekana ikintu gitangaje cyane ko nk'ubu sanga afite nk'aba Thomas Partey bafite ba Idrissa Baba bakina muri za Mallorca bakagira nka ba Josepho Aido bakina muri za Celta Vigo abo nabona bakinnyi ubona ko no mu makrede barimo na makrede bari hasi usibye nka ba Thomas Partey nta handi hano uvuga ngo hari umukinnyi wa Ghana w'igihanga gikomeye cyane ubwo ngo bazogera kure je kuganira ndabona ko Maroc n'igihugu nka Senegal birashoboka kuko urabona ko bafite na experience muri ico gikombe kuko ubwiye nko kuraba ku rundi ruhande nk'igihugu nka Maroc cyangwa se nk'igihugu cya Senegal ni ibihugu igihe cyose bagiye bisabira hari icyo bagiye berekana nk'ibitangaza muri kino gikombe cy'isi yego kandi ndabona ko Senegal birashoboka Maroc nayo avekera performance batweretse mwino minsi nawe nyine birashoboka mugabo Cameroon bisunze experience y'abakuru babo novuga ko bishoboka n'icyo bagiye kwitabirira ku icyiciro zigira ku munani novuga ko navyo birashobora gupfushinga bakabogera kure muri kino gikombe naho tubona ko inzira baciye mu mapure ari inzira igoye cyane ndetse n'umupira batweretse muri no kandi baherutse gukina mu gihe ku rundi ruhande nk'igihugu nka Tunisi novuga ko ibyo batweretse mu kuroderitike birashoboka bakabyerekana muri mondiyali mugabo tugukasha turaba ama ekipe bari kumugasanga ko biragoye kugira ngo baze barengane ijana ku ijana
kubwo
Senegal niyo nobona ko ijana ku ijana mpamahigwe ko bagobo barengana bakagera kure hashoboka
Dufise kandi ku murongo Marcel Twagirayezu. Uratwumva Marcel?
Yego ndabumva neza.
Marcel duhamagaye urihe?
Ndi hano Kigali mu Rwanda.
Ufise ikibazo?
Ndashaka ndashaka gutanga ibitekerezo kwa aya makipe ahagarariye umugabane wa Afurika muri Mondial.
Mushikirize. Ndabumva.
Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere twakwishimira ku makipe ahagarariye umugabane wa Afurika ni uko aya matsinda yose uko azitabira igikombe cy'isi cyo muri Katari, kumwe twajyaga tuvuga ko ari amatsinda y'urupfu, buriya nasanze imwe y'amatsinda yose nta tsinda ry'urupfu ririmo ku ikubitiro. Ariko nanone nubwo nta tsinda ry'urupfu ririmo, ntitwabura kuvuga ko hari amakipe ya Afurika yatombowe cyangwa se yatomboye nabi. Aha ngaha urebye Maroc, ibihugu bari kumwe ntabwo njye ntabwo Maroc nyamahirwe, ntabwo nyamahirwe kuko ugereranyije nanone ukareba ibihugu Maroc yisanzemo, ukareba ibihugu Tunisia yisanzemo ndetse na Senegal, utabona ko Maroc nta mahirwe twayiha ugereranyije n'umupira w'abanyamaroc. Aha rero njyewe nta icyizere Senegal, ariko Senegal si nk'icyizere wenda nshingiye ku bukaka n'ubushongo rijyanye mu gikombe cy'isi, ahubwo amakipe bari kumwe atabayemo nka bimwe byabaye ubushize bwo wa mukinnyi yagifataga n'amaboko bagiye gutsinda ngo bave mu ntuza bajye muri kimwe cya kane. Ariko ibi bikwereka yuko abakinnyi ba Senegal n'aba Tunisia bihagazeho ntibakangwe n'ibigango bya bariya abazungu bisanze mu makipe amwe, bakitanga uko bashoboye, bashobora kuzatwereka cyangwa se kuzaduha amakuru meza muri iki gikombe cy'isi cy'uyu mwaka. Murakoze.
Murakoze, ndabashimiye. Yari Marcel Twagira Yezu. Murakoze ku cyumviro cyanyu, turabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri Sanga. Turiko tuvuga kuri tombora yabaye yerekana imigwi amaikipe nse kwira gihugu y'umupira maguru ava mu migabane itandukanye yo ku isi mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka kizoba mu kwezi kw'11 muri Qatar, yamenyekanye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Tukaba turi kumwe n'umutumire na Suleiman Niyonkuru, umenyeshamakuru w'inkino ari i Bujumbura. Kuba igikombe kizoba mu kwezi kw'11 bibaye ubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi yose, bizohurirana n'amashampiyona, inkino ziriko ziraba mu mashampiyona y'umupira w'amaguru atandukanye mu bice bitandukanye byo ku isi, hari icyo bizo harakarusho bizozana kubera abakinnyi bazoba bamaze kutangura amashampiyona babazoba biteguye neza, cyangwa hari icyo bizohindura bigakoroga izo shampiyona kuri wewe?
Jeff Gwanje ndiweje nkaraba no vuga ko ubwo nakarusha gakomeye cyane kuko mu kwa gatandatu kenshi cyangwa se imyamezi ka cyabara kibera mu gikombe, hari naho byanagira abakinnyi bamwe bari mu mvune ari benshi, abandi nabo baramaze kugira ikikuru habivanye nuko bakinnye ibintu nyinshi. Urabona ku mugabane wa Buraya harabusanga bari mu ma competition agira nko kurane, bisigura ngo uno munsi igikombe kigiye kuba cya 2022 cy'isi unako kiza kuba mu kwezi kwa 11 gushira kwa 12. Ni ukuvuga nabaza kuba batangiye gutangura gukina amahiganwa menshi, ntabwo inkino zizo zirabwira mu maguru ngo tuvuge ngo baraza kuba barushe kubera amahiganwa runaka. Ikindi n'imvune hari igihe ziba ari zike tugereranyije n'izikunze kuboneka mu kwezi mu kwezi kwa gatanu no kwa gatandatu iyo abantu ariko baritabira amahiganwa menye nayo. Ku bwanjye rero navuga ko biraza guhungabanya na cyane cyane kuri ya migwi isanzwe iba ifite abakinnyi, kuko hari inkino za bashobora kuzokina bamaze kwitabira nk'umigwi iserukira gihugu zike, hari n'iyindi migwi ishobora kuzovuga dukeneye tuzoteba gutanga abakinnyi. Ku bwanjye icyo mbona ni uko igikombe kwa kigiye kuba mu kwa 11 no kwa 12 bizoba ari byiza cyane, na cyane cyane ku migwi iserukira bihugu kuko nta mvune nyinshi ziba zirimwo. Ikindi n'abakinnyi baba baramaze bavuye mu karuhuko k'umwaka umwe binjiye mu wundi mwaka baba bariko baramaze kujya muri mu kumenyera competition, automatisme imaze kuza. Ku bwanjye navuga ko biraza kuba ari byiza cyane ku migwi iserukira bihugu, umugabo bishobora no kuba bibi ku migwi na cyane cyane ku makerebe kuko hari abashobora kuzokurayo imvune mu gikombe cy'isi bivanye no kwazo ariko baritangira ibihugu byabo.
Kubitire kandi tubandanye ku mirongo ya telefone. Alexi Nishimwe aratwakuye, uratwumva Alexi?
ndagumva neza.
Alex uhamagaye uri he?
Eh ndi Kigali mu Rwanda kare ka Nyarugenge.
Ubibona gute? Ufite icyumviro?
Ndi nari mfite ikibazo washakaga kubaza umutumirwa.
Mukibaze?
Ese dukurikije ibijyanye n'umutekano hagati wenda ya Ukraine n'Uburusiya cyangwa se muri biriya bihugu, ese nta ngaruka bishobora kuzagira ku migendekere y'igikombe cy'isi? Ikindi kibazo nari mfite, ese ko mu mikino nyafurika iherutse, niba nibuka neza menya ari Champions League, twagiye tubona ibijyanye n'imisifurire hagati y'ibihugu bya Afurika, cyane cyane ku bijyanye n'ubwandu bwa corona mu bakinnyi, aho ikipe wagiye ubona abantu batishimira ibyagiye biva mu bipimo bitewe na n'ibindi bihugu runaka bifitemo. Ese ibyo bintu abatumire urabitubwira hiki?
Murakoze. Mumwishura Suleiman?
Ndabumva neza.
Arabajije ngo kubijanye
n'iki? Oui, allô.
Muranyuva?
Ndabumva neza cyane.
Arabajije aheje kutwakura Alex Nishimwe, arabajije ko umutekano ikibazo cyawo hagati ya Ukraine n'Uburusiya ngo ingaruka bishobora kugira ku gikombe cy'isi. Arabaza ni byerekeye abarbitre ngo mu bihugu bya Afrika ngo batabyifashemwo neza, hamwe ngo nabantu batishimiye kuvya ibipimo byavuye ku bipimisha COVID-19, nimba namwumvise neza.
No vuga ko abantu bakomeje kugira umutekano, bakomeje kugira amakenga kubijanye n'umutekano nibyo, ariko muribuka ko igikombe cy'isi cyabereye mu Burusiya naho nyine abantu bari bafite amakenga kubyerekeranye n'icyo gihugu, kuko bari bagifite amakenga kuri byinshi cyane. Ngiye kubwanje Uburusiya kubijanye n'inkino, navuga ko nta makenga ndabibonamo cyane, kuko nabo barazi ko ni ibintu bitafekta politiki, ntabwo byinjiramo cyane. Umupira w'amaguru uburigenga ku ruhande rwabo, kandi ugiye kuraba ibikorwa byose mu bijyanye n'izi ntambara ziko zira muri Ukraine, nabona ko mu bijyanye n'inkino hashobirigira bihungabanya cyane, usibye ko bahagaritse igihugu cy'Uburusiya cyangwa se bafashe ingingo yuko igihugu cy'Uburusiya kitazoba kizaza bitabira igikombe cy'isi. Ku bwanjye navuga ko ibyo ntacyo biza guhindura cyane. Ku rundi ruhande, ibyerekeranye n'abahagarikizi bo ku mugabane wa Afurika, nibaza ko igikombe cy'isi kigiye gutangura habaho icyo no kwita hotiklaje, harabaho formatio zishaje kugarikiza abitabira icyo gikombe. Ibi nabyo n'umwanya kugira ngo baze bakosore kijya dukosa babonye muri kane, mugabo tutanibagiye ko n'ejo bundi tigo turabone inkino za nyuma zo guhatanira zo kurondera ikigiye kujya mu gikombe cy'isi. Twarabonye abagarikiza bitwara neza, aho navuga ko nk'uyu muhagarikiza akomoka mu gihugu cya Congo, nkanavuga n'uyu muhagarikiza Pacifique w'Umurundi ndabihawe n'Imana. Ku bwanjye navuga ko hari nk'abahagarikizi beza ku mburi bazaba bifashishwa muri zino nkino. Sinzi mwonyi butike ayandi makenga yagize.
Nibaza ko cari ikibazo c'abakinyi bipimisha COVID, aravuga ko ngo kenshi byava mu bipimo byakozwe, ngira ariko aravuga ku gikombe c'ibihugu byo muri Afrika giheruka, ngo hari abantu batavyishimira.
Ni ubwo nibaza ko ubu ntabwo ari igikombe cya Afrika, tubitandukanye cyane. Nibaza ko bijya kuba byarashitse mwene bijya nyine ni wa mugabane, ku mugabane wa Afrika hari utuntu twinshi tugenda tuba rumwe rimwe usanga tuba ari utwo gukosora, kandi turacubaka mu nyubako nyine y'umupira, turacubaka mu nyubako yo gutahura ibintu no kumva ibintu. Nibaza ko ibyo twiteze kuzobona mu gikombe cy'isi ku ruhande rwanje.
Hanyuma ku vyerekeye imyiteguro y'igihugu kizokwakira ico gikombe c'uyu mwaka cya Qatar, haravugwa ko ico gihugu gisanzwe gikize cyane, gifise amafaranga menshi ava mu bitoro n'ubundi buhinga, ko cakoresheje amafaranga agera ku miliyaridi amajana 220 y'amadolari mu vyerekeye inyubako, bijanye n'amabarabara, bijanye n'uburyo bwo kunguruza abantu metro, amastade. Murabona ko citeguye neza gifise gikoresheje ubwo buryo bwacu?
Jeno vuga ko Qatar yiteguye neza kuko ni n'igihugu nk'uko abivuze nyine gisanzwe kifashe gifite uburyo bukenegwa kugira ngo umuntu ategure urubanza nkuru. Ikindi nacho amastade bagiye gukinira mu rona ko amastade batunganije neza kuko ubwi nko kuraba ronka stade yakira ibihumbi miro abantu ibihumbi mirongo umunani, stade zigera ku munani zose nta stade nimwe yakira abantu bari mu ibihumbi mirongo itatu mirongo ine mirongo itatu bisigura ngo ni igikombe biteguriye neza kukubaka gutunganya amabarabara kumwe bazunguruza abantu. Navuga ko ni igihugu cyifashe muri byose. Ku rundi ruhande ni n'igihugu wanagomba kigizwe n'abantu bavuga ko atari bake kuko imiliyoni 2,800,000. Navuga ko ni igihugu gifite public gishobora kuba bazokwakirwa bashoboye kwakira ariko banafite nabo bagenda basanga kuko iyo harimo mwabafana abantu bangana nk'uku haba harimo abantu bakunda umupira mwico gihe ntizotangara kiko turabona ambiance ikomeye cyane hariya muri Qatar. Je ku bwanje novuga ko uburyo bakoresheje ntabwo ari uburyo bwinshi kuri kijya gihugu ahubwo nubwo uburyo bwinshi ku muntu ariko nko ku mugabane wa Afrika ku muntu ingaha mu gihugu cy'u Burundi cyangwa se muri mu Rwanda muri kano karere kacu mu gihe ku ruhande rwabo buba ari uburyo bwo kwitunganya mu gutegura urubanza nkuru. Kiri ku bwanje ndabona ko Qatar yateguye igikombe neza kandi inzira zose cyangwa se inzira zose zisanzwe zikoreshwa mu gutegura amahiganwa nk'aya navuga ko bazikoresheje bo banashyira ko n'agasunuzo ku ruhande rwa Qatar navuga ko atamakenga afite ku ntego ya y'igikombe cy'isi. Na mwarije bo bari banarose n'uburenganzira bwo gutegura icyo gikombe umwanya munini waruhari kuva mu mwaka wa 2010 ndabyibuka neza hari mu kwezi kwa 12 itariki 2 niho babemerera kwemerera gutegura icyo gikombe cy'isi bisigura ngo umwanya wo kwitegura barawuronse mu buryo buhagije. Ntituzobona nk'ije twabonye muri Kane cyangwa muri Cameroon aho twabona ku kibuga kimwe abantu bazobidoga bavuga bati kibuga n'igitunganije neza ibi bakagenda muri inspection ugasanga barasubiza inyuma ibikorwa baravuga bati ibi ni mu bisubiremo. Je nibaza ko ku ruhande rwa Qatar ku nteguro nta kibazo na kimwe dufite kama kenga.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufite Jean Claude Mbamubanzi. Jean Claude uratwumva?
Ndavumva cyane.
Uri he Jean Claude?
Jewe ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ufise ikibazo icyumviro?
Je nari mfise ikibazo kwa nari maze iminsi ntariko ndakurikirana ibyerekeye umupira nashaka mumbarire nk'imikino yo ngaha nk'ibihugu byo ngaha muri Afurika byo byarose itike kujya mu gikombe cy'isi.
Ibihugu ni bitanu. Ibihugu ni bitanu: hari Senegal, hari Cameroon, hari Tunisia, hari Ghana, na Maroc. Ni bitanu ibihugu bitatu byo muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara n'ibihugu bibiri byo muri Afrika mu buraruko.
Murakoze cyane. None ntibaratangwa kugenda barakurakura namwe abanyafurika eka n'abandi bose?
Oya, iki gikombe ntikiratangura, kizoba mu kwezi kw'icumi na rimwe mu gihugu cya Qatar uyu mwaka.
Ok, murakoze. Ndumva nanjye nzoyifana Maroc anasanzwe ndayifana.
Uzobandanya ukurikirana ibiganiro byacu ku ijwi rya Amerika, tuzobandanya tubivuga ko imbere y'uko icyo gikombe gitangura.
Sawa, murakoze.
Murakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Igira hirya ariko madame nk'inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe nduwibuko.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
mwekwe tu ni bugo
ndiyo bugo
ngwiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolencia Grola.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC, turiko tuvuga kuri tombora yabaye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije, aho imigwi nserukira gihugu igize imigabane itandukanye y'isi izoba iri mu gikombe cy'isi yose cy'uyu mwaka muri Qatar kizoba mu kwezi kw'11 yamenyekanye ico gihe. tukaba turi kumwe n'umutumire Suleiman Niyonkuru umenyesha makuru w'inkino ari Bujumbura mu Burundi. Suleiman, ngarutse kuri iki gihugu cha Qatar kizokwakira iki gikombe cy'isi yose cy'umwaka cyo mu kwezi kw'icumi na rimwe. Hari ababona ico gihugu uburyo caronse bwo kwakira ico gikombe ko hoba hari abayimwe amanyanga aravuga ko ico gihugu uravye umupira w'amaguru udakomeye cyane kidafise umugwi ukomeye kidafise cyo no kwita tradition mu mupira w'amaguru kandi bijanye n'imico y'ico gihugu c'abaislam abavuga gucyo uwo babwira ngwe
icyambere cyo nkuko nyene munabivuze byarabaye byaravuzwe cyane na cyane ko habaye mo ninyuma yaho bamarose uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi habayeho n'amatohoza akomeye cyane bituma bikura ku ngoma abari basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA abandi nabo baratabwa no mu mbuto barafungwa novuga ko ku bwanjye inzira barosemwo buno burenganzira bwo kwakira igikombe cy'isi nka Qatar novuga ko byarateye amakenga benshi cyane ariko inyuma yaho iyo hamaze kuboneka ibuye bujya riseruke ntibari ricishe isuka ibyabaye ku bwanjye n'umurenga abantu bakwiye kubanza kubyibagira ayo makenga akabanza agahera kuko tukaraba integuro y'icyo gihugu mbega bamaze kwakira kino gikombe bamaze kuronka uburenganzira baciye bakora gute ubwiye kuraba nk'amastade bubatse amastade agera ku munani n'amastade ubona ko yose ari kuri standard yo kuba bo kwakira igikombe runaka cyari cyo cyose mu mupira w'amaguru ibyo rero bikwereka ko naho baciye bashobora kuba baciye mu nzira itari nziza kugira ngo baronke ubwo burenganzira bo ntibaciye bagenda ngo banebwe baciye bakora ibikorwa bishobora kubemerera kwerekana ko ibikorwa icyo ibikorwa bahawe bagishoboye naho baba bataciye mu nzira nziza. Ku rundi ruhande ubwiye kuraba nka Qatar ni igihugu nabivuze kirimo abantu benshi gifite population niniya gifite miliyoni 2,800,000 by'abantu ba mu gihugu cya Qatar ibyo bikwereka ko aba bantu kugira ngo bazi kwerekana aya mafaranga bafite by'ukuri ko bashoboye kuyakoresha bategereza kubicisha muri ino nzira yo gutegura amakompetitio akomakomeye cyane cyangwa se amahiganwa akomakomeye cyane kwakira igikombe cy'isi rero kuri Qatar abantu bagifite k'amakenga abo byagiriye barahanywe n'abatarafatwa wanagomba bazotera bafatwe mugabo muno mwanya kibanda tukaraba izine migiye kuziyariyo ingene yateguwe ku bwanje nse mu byo mbona abantu boreka boreka kwiyumvira ku bizoba no kubyabaye ahubwo bakaraba biri negative ahubwo bakaraba ibintu bizima byakozwe n'ibyo ko kuyatanda cyangwa se twarindira kuri kino gikombe cy'isi muri rusange numva rero amakenga yohera ku bantu bari kubaragira amakenga kuri Qatar kuko kugeza ubu FIFA n'imbere abaharenganze y'igikombe kizoba mu kwezi kwa 11 nuko babonye ko atakanenge na kamwe batoye kuri Qatar muri no periode isigaye.
Nakoze tugaruke ku mirongo ya telefone aho Bimenyimana Jean de Dieu atwakuye. Bimenyimana uratwumva?
Ndabumva.
Uhamagaye urihe Bimenyimana?
Uhamagaye ndi muri Tanzania.
Ufise ikibazo ubaza icyumviro shikiriza?
Ikibazo kimwe gusa ngomba kubaza umutumirwa.
Yego.
Hanyuma ndagomba kubaza kubera iki ibihugu byo muri Afurika kenshi bidakunze gutwara igikombe cy'isi yose biba biva ku icyo kibazo? Murakoze.
Musubiramo neza
ikibazo mfise nshaka kubaza kubera iki ibihugu byo muri Afurika igikombe cy'isi yose ibyo bihugu bidakunze kugitahukana usanga icyo gikombe kiriko kiragenda mu yindi migabane ariko Afurika ugasanga ntigwiriye rwose biba biva ku ki?
Murakoze. Reka abishure mu mwishure Suleiman.
Icyambere cyocyo igikombe cy'isi murazi ko ibihugu biserukira umugabane wa Afurika bari bikeye icyo cyambere nimba ntihenze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1930 igikombe cy'isi cyatangura gukinwa mugabo ugiye kuraba igihugu cyo ku mugabane wa Afurika cyatangiye kwitabira cyari igihugu cya Egypt nimba ntihenze mu 1934 bisigura ngo hagiye hiyongera buke buke ibihugu bishobora kwitabira icyo gikombe cy'isi. Ibihugu mu 1994 niho habonetse ibihugu bigera kuri bitatu bishobora kwitabira icyo gikombe cy'isi biserukira umugabane wa Afurika. Mu 1998 haboneka ibihugu bigera kuri bitanu bishobora kwitabira biserukiye umugabane wa Afurika. Ibyo byose rero bitwereka ko
alo turamutakaje ku murongo wa telefone umutumire wacu Suleiman Niyonkuru, reka turasubira tumuhamagare mukurindira. Nsubire ndabibutse ko turiko tuvuga ku litombora yabaye muri Qatar ku munsi wa gatanu w'indwi turangije, aho amaikipe serukira igihugu y'umupira w'amaguru aturuka mu migabane itandukanye igize isi arimwo mu gikombe c'isi yose cy'uyu mwaka kizobera muri Qatar yamenyekanye rero ku munsi wa gatanu w'indwi turangije. Twababwiye ko umugwi A ugizwe na Qatar, Equator, Senegal n'Ubuholande, umugwi B urimo Ubwongereza, Iran, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na kimwe mu bihugu vya Pays de Galles na Ukraine na Ecosse bitaramenyekana, umugwi C ugizwe na Argentina, Arabia Saudite, Mexique na Pologne, umugwi D urimo Ubufaransa, Denmark, Tunisia na kimwe mu bihugu vya Peru, Australia na Emirat Arab Unis, Emirat Zunze Ubumwe za Arabu, umugwi E urimo Espagne, Ubudagi, Ubuyapani na kimwe mu bihugu vya Nouvelle-Zélande na Costa Rica, umugwi F urimo Ububiligi, Canada, Maroc na Croatia, umugwi J ugizwe na Serbia, Ubuswisse na Cameroon, mugihe umugwi H urimo Portugal, Ghana, Uruguay na Korea yepfo. Ico gikombe rero tubamenyesha ko kizotangura uyu mwaka mu kwezi kw'11 itariki 21 kirangire ku itariki 18 z'ukwezi kw'12. Nivyo rero tuko tuvuga mu kiganiro cacu muri sanga ico muri iki gitondo, aho no bonera karyo kugusaba abariko baratwumviriza bakunda nk'umupira w'amaguru kutwandikira mu kashikize vyimbiro canke mukabaza ibibazo mukaduha inimero za telefone zanyu. Umutumire wacu Suleiman Niyonkuru yagarutse ku murongo. Mwosubira mukabandaniriza aho mwari mugeze.
Aho mwari mugeze ni kumbure rero abantu bari kuri da kuvuga ngo igihugu Afrika cy'Afrika gitwara kino gikombe cy'Afrika gikombe cy'Afrika cyane kuko iyo habonetse ibihugu bikeya byitabira ni nako n'amahirwe abake yo kuba bongera kure mu gutwara igikombe cy'isi. Igishoboka ni kimwe mu gihe tuzaba tumaze kugira nk'ibihugu byinshi byitabira, aha amahirwe azotangura abonetse yo kuba twokwitabira kongera ko twara igikombe cy'isi. Ku bwanjye rero nubona ko amahirwe impamvu adahari ku mugabane wa Afurika yo gutwara igikombe ni kubera ubuke bw'ibihugu byitabira igikombe cy'isi, kuko nakubwiye ko twatangiye kwitabira igikombe cy'isi mu gikombe cy'isi kigira kabiri 1934, mu 90, mu 1990 niho batwongeje ibihugu bibiri, ibihugu bitatu, mu gihe mu 1998 niho twagize ibihugu bitanu, mu gihe rero bitarabanga ibihugu bigere nka 18, ntabwo amahirwe ari menshi cyane kubona umugabane wa Afurika utwara igikombe cy'isi. Yego tuzokina tugere kure mugabo kugira ngo tugere dutwaye igikombe cy'isi biragoye cyane, ahubwo je novuga ngo igihugu cyozokora ibyiza no kuzogera muri kimwe cya kane cya kabiri gishyiri cyane, kuko nta gihugu na kimwe cyo ku mugabane wa Afurika kirarengana kimwe cya kane gishyiri cya nyuma, kuko igihugu cya mbere cyakoze mu mateka ni za Senegal zageze muri kiri zakuwemo na za Turiki muri kimwe cya kane gishyiri cya nyuma mu 2002, na uvuga nk'ibi bihugu bya Algeria byaritwaye neza mu gikombe cy'isi. Ku bwanjye rero navuga ko nta gitangaza kwa tutagira muri kimwe cya tudatwara igikombe cy'isi.
Murakoze. Dufise kandi ku murongo wa telefone Muhigwa. Muhigwa, uratwumva?
Ndabumva cyane. Nitwa Muhigwa Protein. Ni ikibazo nari mfite.
Yego.
Halo,
ndabumva.
Kubera iki twebwe badusaba gutanga amakipe make ya atanu ariko ku mugabane w'Uburayi gusanga ari menshi, ni kubera iki?
Nivyo yariko arishura. Reka subire ababwire nimba mutari mwakurikiye Suleiman wamubwira ngo igituma amakipe muri Afrika aserukira karere ka Afrika mu bikombe vy'isi yose yamari make ngo biva kuki? Suleiman, uranyuva?
Baneza, ndabumva.
Yego. Donc yariko arabaza Muhigwa ngo igituma wari kurana bivuga ngo amakipe aserukira karere ka Afrika mu bikombe vy'isi yose ngo ari make ngo biva kuki, ngo mu gihe uburaya buba bufise benshi?
Okay, namakosisi ya mwica make baraba na cyane cyane nk'ubu turabye nko kuri FIFA ranking kukatire nko kuri ako kantu ingene ibihugu byitabira igikombe cy'isi ingene babitora bagenda babyongereza, kandi n'inama zigenda zikorana haragera igihe bakavuga ati iki gihugu twisunze ingene biko ino kontinenti ingene kiratera imbere mu mupira w'amaguru turashobora kucongeza tukongezamo ibihugu encore. Urabona nk'ubu igikombe cy'isi cyitabirwa n'ibihugu bigera kuri 32. Muri iyo 32 abantu bari bafite amakenga yuko bazobona cyifi nko muri ku mugabane wa Afurika cyo kuri umunani bigiye gusubira bigiye kongerezwa, mugabo se ndabibutsa
Perezida wa FIFA Gianni Infantino aherutse kuvuga ko icyumviro cyo gutegura igikombe cy'isi yose uko imyaka ibiri itashe ko kitigeze gishikirizwa n'ishyirahamwe ayoboye FIFA, ariko hari abavuga ko icyo cyumviro yagishikirije abona ko hari amashyirahamwe y'umupira w'amaguru cyane cyane i Buraya yabiteye ibyatsi avuga ko bishobora kugira ingaruka ku mashampiyona yabo kandi byotesha kanovera k'igikombe cy'isi yose. Kubwanyu aravuze ko icyo cyumviro kitamuvuye ko kitavuye no kwishyira hamwe ayoboye, ariko cyaravuzwe cyane, nikihe mubona ingaruka byari kugira kibaye ku imyaka ibiri itasha kuba imyaka ine?
Isumbisho ni intego yacu yabanje kugora kuko mvuga tugura abantu bakatariza uburenganzira bwo gutegura igikombe cy'isi 2010 aho no munsi hageze n'ubundi abantu babigize amahirwe n'abigize amakenga. Ikindi nacyo hari amahiganwa akomakomeye ku mugabane wa Buraya asakinwa aho na cyane cyane za Champions League hari urudanda zoba rukora kuko inyuma y'uko bimaze byo kwereza abantu no kudandaza bigabanuka uko twobona habonetse nka dufate hakaboneka nk'igikombe cy'isi cya mu myaka buri myaka ibiri ibiri byose bizikuma cyane y'amahiganwa yo ku mugabane wa Buraya. Ikindi nacyo tutibagiye ko hari ibikombe bisanzwe biba ku migabane itandukanye, dufate nko kuri ku mugabane wa Amerika hari aba Copa America, ku mugabane wa Buraya hari aba Euro ibintu buri myaka ibiri, ku mugabane wa Afurika hari aba Kane iba buri myaka ibiri. Bisigura ngo iyo migabane yose ronko mu gihe hotegurwa nk'igikombe cy'imyaka ibiri byogora kugira ngo bajere bya bikombe byo kuhoza migabane muri uwo mupira w'amaguru, kuko baraza kuvuga no munsi sinza gushyira amafaranga yanjye muri shampiyona y'Abongereza, kuko muri shampiyona y'Abongereza mu gihe ejo hazoba Kane mu gihe hazoba Eno ndaza gushyira amafaranga yanjye muri Eno, ubundi nawe arazavuga ati ndaza gukura amafaranga yanjye muri nategura kuzashyira muri Mondiale ndaza kuyashyira muri Copa America. Bisigura ngo hari uburyo bw'urudandaza ngo bende bugabanuka kuri babandi basanzwe baterera ibi bikombe iki gikombe cy'isi. Kuganira no kuvuga ko Infantino ibyo yashyikirije yabishyikirije kugira ngo yerekane ko FIFA idashyigikiye by'ukuri igikombe cya cy'isi cya buri myaka ibiri ibiri.
Patrice Mono ari ku murongo wa telefone, uratwumva? Uhamagaye urihe? Urihe?
Merereye muri Zambia.
Washikiriza icyumviro cyangwa nimba ari ikibazo ufise ukanyarutsa?
Ndafite icyumviro hamwe n'utubazo dushya tubiri.
Munyarutse? Sindabumva? Sindabumva neza.
Ntakumva.
Wagaragaza kukigira hirya yaho uri kugira tukumve neza, ukanyarutsa?
Ego.
Ego.
Ama katika simu hii kusipoya kama kwa tuzaniti sechariki kwa tumenyere ye ndi uchakiri ye kikombe chisi aito kushuguru ye nino uvu veta ye nisekuri ye kwa kwa kikenge na voo nyele uvenga mwenyezo kukurura yo shantiona na bali katare yo kukurura nino kwa vya 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 kutu
mrakoze deka abishure Suleiman ngo kuba mu bisanzwe igihugu cakiye igikombe cy'isi yose arico cugurura inkino ngo kuvyereke katango kabitazokina mu rukino gukugurura ngo byo byatewe niki
oya ico cyo nabavuga ko hariho nahandi byagiye biba igikombe cy'akiriye kabatano gikina match de verite cyangwa se rukino rwa mbere kuko ubiye kuraba nko mwaka 2002 Senegal yarakinye yarakinye kandi cyo gihe ikina igikombe cyari cyabereye muri bakinye n'u Faransa igikombe cyari cyabereye muri Corée du Sud cyangwa se muri Korea y'Epfo si Korea y'Epfo cyo yakiriye yakinye urukino rwa mbere ku rundi ruhande ugiye kuraba nk'ubu mu iminsi impamvu ikuru je kugira ndiko ndabibona amwo murabona kijya zijya nkino zizogenda ziba mu masaha ya hafi hano urukino rwa Qatar rwari ruteganijwe n'iburi buri ko goba igihe cy'isaha zitanu z'umurango mugihe aba abenegihugu cyangwa abanyagihugu muri Qatar n'icyo gihe abana amasaha yo gukora abana amasaha ya business biraboneka ko bashobora kutaronka public nk'iyo bipfuza kuzobona ku rukino mu gihe amasaha kuba yegejwe imbere impamvu ro nyamukuru n'ubu ntiratangazwa by'ukuri na FIFA ntibarashyira ku mugaragaro mugabo ugiye kurara ikiranga miti bagihinduye kugira ngo niburi urukino rwa Qatar ruje kuba rwakigwa ruje kuba ruri ko abantu benshi bamaze kuva mu mirimo kuko bakibarushira n'ihenze rwa rukino rugira gatatu kuko imbere yaho hazora inkino zibiri bisigura ngo rero bashatse korohereza abanyagihugu bo muri Qatar cyangwa se abasanzwe abakiriye icyo gikombe baze baronke ingene bashyigikira mu gusero kira gihugu wabo bavuye mu bikorwa bitanabatekeje n'akazi ku rundi ruhande
mukurangiza hari kuba igitegere ikimigwi inserukira gihugu izoja mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka wa 2036 ico gitegere kizokongerezwa kigashika ku migwi 48 bivuze iki kuri mwebwe byishura ibyo bariko barabaza ko kumbure na Afrika izoronka ibindi bihugu bisho gitegere kurushiriza cyizo serukira Afrika canke nahandi bivuze iki iyo migwi yongeye gushika kuri 48 muri make
nibyo urumva ko ni ingingo ishobora kuzoja mwaka kuzoja mu ngiro muri 2036 kuko urumva hariho umwanya wo kuyitegura iyo ngingo no kuyitotora kuraba urwego rw'imigwi ibyo biriko ariko ikiboneka ko ni uko ku mugabane wa Afurika hashobora kuzobonekamwo iyindi migwi yiyongera kuko mu migwi 1950 ziyongeramwo urabye performance z'imigwi cyangwa se uko imigwi igenda itera imbere yo ku mugabane wa Afurika biraboneka ko kongezamo nk'ibihugu nka bitatu cyangwa bibiri ku mugabane wa Afurika bityo atacyo byokwica kuko n'abantu bose nk'ubu barabona ko igihugu cya Algeria byaraboneka ko nk'umugihe cyari kwitabira ino mondiali byari kuba ari byiza kandi bibanye n'urwego babonye n'umupira wabo ariko barerekana muri ino minsi ku rundi ruhande ugiye nko kuraba nk'igihugu nka za Cote d'Ivoire na za Mali ni ibihugu bavuga ngo muri mu iterambere ry'umupira w'amaguru bari ku rwego rwiza kuko ugiye nko kuraba nk'inkino za kivandimwe nka Cote d'Ivoire iherutse gukina biratwereka ko hariyo urwego ariko baragira ko n'ishusho bari kubarerekana ku rwego rw'isi muri rusange muri uno mupira nuvuga ko ni umwanya ko ku mugabane wa Afurika dutangura tugaharanira ko hazoboneka ibihugu bazotwongeza cyangwa se bizongezwa bivanye n'uko imigwi izo biduserukira muri no mondiali cyangwa se muri no muri kino kikombe cy'isi izo biri kwitwara bikiyongera ko n'inkino za kivandimwe ku migwi iserukira iri ku mugabane wa Afurika izo biri kirakina ingene bazo ariko baritwara tutanibagiye kandi na ya klasi na chance gwa rutonde ngaruka kwezi kwa FIFA uko ruzoba rutangwa uko imigizo bikiritwara niho bazotangura bakabonera ati yukuri turashobora guha umugabane wa Afrika ibihugu bigera kuri bitatu cyangwa bibiri cyangwa bine
murakoze Suleiman
kandi kubwanye ndabona ko niteze kuzobona ibihugu byo ku mugabane wa Afrika byongerezwa
murakoze
mu mwaka 2036
murakoze yari umutumire wacu Suleiman Niyonkuru umenyesha makuru w'inkino ari ibujumbura mu Burundi twariko turavuga kuri tombora yabaye ku munsi wa gatanu urangiye yerekanye amakipe nserwe ya gihugu yo mu turere dutandukanye tukwisa zoba ari mu gikombe cy'isi yose kizoba muri uyu mwaka magiugu cha Qatar mkwezi kwichumi narimi. Ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro, nshimira n'umutumire. Hanyuma nkabandanya ndabatumira kubandanya mwumviriza ibiganiro byacu by'imisi yose mu kinundi n'ikinyarwanda kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Mukurindira mugira ibihe byiza.